Vianney Ngendakumana.
Ndabaramutse mwebwe mwese muri ko murakurikira ibiganiro bicano kuri radio Isanganiro. Ndabana ikaze umakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye kuri no mwanya ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ibibanza 29 nivyo bimaze kubonekamo ubwoko bw'ubutare 27 muri ivyo bibanza 16 bwaramaze kuyimbwa ni bishikirizwa n'umukuru w'igihugu mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ahejeje kurungika ku mugaragaro amakamyo 15 arimo ubutare bungana n'amatoni 390. Sentare icungera amatungo ya leta igiye kuba sentare ica imanza zerekeye amafaranga byemejwe mu nama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu aho yemeje n'ingingo yo gutangura igikorwa cyo gukura mu mazu ya leta abayarimo kugira ngo arangurikwemo ubuzi bwa leta. Urugendo rw'umugwi w'abaserukira ikigega mpuzamakungu FMI mu karere ka Afrika rwabaye mu ndwi iheze mu Burundi rurashimisha abari mu mashyirahamwe adaranira inyungu za politike. Murano makuru murakurikira Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Uricom asigura ko uruhara runini ruba ruri kuri leta kuko ariyo itegerezwa gushyira mu ngiro ivyo baba bumvikanye nabo bahinga bo muri FMI. Amakuru sayo gusa twafite n'ayandi mu kanya isase n'ido n'ido ryayo. Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma sangwa ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ryano makuru. Ibibanza 29 nivyo bimaze kubonekamo ubwoko bw'ubutare 27 muri ivyo bibanza 16 bwaratanguye kuyimbwa. Ibi nibishikirizwa n'umukuru w'igihugu mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ahejeje kurungika ku mugaragaro amakamyo 15 arimo ubutare bungana n'amatoni 390 y'ubutare bwa ametise akabuye kakaburenge titane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kuva Burundi butanguye gushora hanze ubutare haraheze iminsi jana ubutare bwose buzokwinjiza imiliyoni zirenga 6 z'amadolari y'Abanyamerika. Agasaba Abarundi gukunda igihugu ntihagire ubusubira gushora ubutare bw'igihugu mu gifuri tumutegabire.
Turavye umusaruro twarose ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za ametiste, itoni 172 za kwartseve, itoni 26 za agate. Hariho n'izindi rero zitarashoboka. Turavye neza umusaruro tumaze kuronka, turabona yuko hariho zitarashoboka nk'ibiro 980 ametiste, 231 za korta, 812 za kasiterite, itoni 15 zirenga toni za beryllium, itoni 6 za agate, izi turazishora mu gatara hiheze kwimbwa. Turiko turaraba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6,534 vy'amadolari y'Abanyamerika. Ubwo nibwo twaba tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza dusanga muri bwa butare burenga 27 nababwira basanze amasite yose hamwe ari 267 anashyizemo bwa butare bwose navuga muri ayo masite 237 amasite 247 ariko arimbwa. Muri ayo rero abo bimba twarabonye amakoperative duhenda bariko arimba kuko ayo nk'amasite 22 batubwira ko atari kimwe batora kandi tuwe tubona biriyo kuri amakoperative y'abigenga ashobora kuba yaraduhenda kuko muri azo tutari tuzi n'ibyo twimbura. Hanyuma hariho n'abatigeze rero tutazi n'uko bakora ku masite 20. Ni ukuvuga yuko rero turavye nko ku nzahabu ayo masite 119 turabona yuko bimba mu butare ku buryo bamaze kwimba ubutare bwa bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane.
kukibazo chubu ko ubutare bumaze gushogwa amafaranga yabwo yamaze gushika mu banki nkuru y'igihugu umukuru w'igihugu yishura ko amafaranga azoshika mu minsi iza nayo ku kibazo cy'igituma Burundi bushorera mu Bushinwa gusa umukuru w'igihugu Varisitonda yishimiye avuga ko nabandi n'ibindi bihugu biri mu nzira birondera ubutare bw'u Burundi n'ubunyene dukurikire umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
ubwambere bwo kugira yuko ushobora twashoreye kure amahera nibaza ko umunsi azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyine ubwo twashoye no munsi ni guca buyatarabwo nyine kuko mu bisanzwe ubutare rubanza gushikira nyine bwo mu ntoki mbere yuko arekura amahera mu byabo buva abunzi mwahejeje gusinyiranira amasezerano muti kubera iki ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka mu gihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze uwundugurira neza niwe duha nicyo gituma mu isi nzaba uzosanga dufise ibisotsi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi ijana vya kontayi itoni ibihumbi ijana vya kasiteriti umwe arashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni amajana abiri ubundi ati nkeneye itoni amajana atanu twebwe tuwuzanye igiciro cyiza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise n'abashinwa bamaze kuvuga ati dubadushore ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbu munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikere nuvuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera
Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukivuga ibijanye n'ubutunzi nyene urugendo rw'umugwi w'abaserukira ikigega mpuzamakungu FMI mu karere ka Afrika rwabaye mu ndwiheze mu Burundi rurashimisha abari mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Orikome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta avuga ko kwakira uwo mugwi mu Burundi byerekana neza ko igihugu gishaka impinduka mu bijanye no guteza imbere igisata cy'ubutunzi uwo mukuru wa Orikome agasigura ko muri ico gihe uruhara runini ruba kuri leta kuko ariyo iheza igashira mu ngiro ivyashikirijwe n'abahinga bo muri FMI tumutegabire
uruhara rwa FMI na Banque Mondiale ndabifatanye uruhara ntangere kuko nabono kwita des experts internationaux indépendants batanga ico no kwita avis d'expert bataravye inyungu iyi canke yindi mugabe baravye gusa ingene bizaza bigenda ku isi ko murazi ko bafatanya n'ibihugu byinshi ku isi rero leta yagize neza ko nayaremeye yuko bashobora kubana bafashanya kuko baratanga impanuro z'ubuhinga mugabe ushira mu ngiro ni leta rero leta irashobora kuvuga iti ibigewe mbona bidakwiye ikabireka canke ikabishira mu ngiro rero rujya rugendo gwadusubiye kuducizero yuko leta igomba kuba ifasha kuko burya bajya ntibashobora kuza igihugu kitababwiye ngo nimuze ivyo rero ni ikintu ciza nibaza yuko nibabumviriza bagaguma kuyo murindi bariko cendazwe bizogenda neza nubabwira yuko uburundi iminsi yose yo bugiye mu byo no kwita kuza n'impinduka mu by'ubutunzi n'iby'amafaranga bwamabwikora ku izo nzego mugabo keshi na keshi leta ntikunda korohereza izo nzego ko rero bagaruse turasavye mumviriza impanuro zabo kuko n'abantu bazana ivyo no kwita ama principe bakoresha bihugu vyose gusa tubona umengo kenshi iyo hariho inyungu za bamwe n'abandi zitubahirijwe ucubona ku mengo baca bahindura mugabe gashe bitusana ingaruka mbi rero urugendo ni rwiza kandi twarumvise yuko no mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uza hazoba hari mission ije ari y'ubuhinga ntibaza neza ari ku bintu bizobandanya bigenda neza kugira ngo bashobore guherekeza uyu mugambi w'impinduka igihugu cyashizeho tanguye mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2027 ni umugambi by'ukuru hamagarirwa abantu bose
isanganiro amakuru twateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano kuri radio isanganiro arabandanya nari nabibabwiye mu ngingo nkuru za makuru sentare icungera amatungo ya leta igiye kuba sentare ica imanza zerekeye amafaranga Zemejwe munama shikiranganji yoku musi wakata tu hariko hii kwa ineguro ipkiri zwari shinga senare itungera matungu ya reta nibi kulikizwa murio senare ingene itungani joni ingene ikora. Mchegiranyo chaso mwe numunya mabanga mkuru wa reta Jerome Nyonzima amenyesha ko ipkiri zwa shingiro gyasha sekurorani isha viko kwa vzio senare niti sungwa kukwe gomuza makungu hamweni bisanzwe viko kwa mubindi bihugu tumutega biri.
Ibwiriza shingiro ryo mu mwaka wa 2018 riha sentare icungera amatungo ya leta umurimo mushashe wo gucimanza zerekeye ikoresho ry'amafaranga mu bisata bya leta. Aho rero ibwiriza shingiro ryashatse kuroranisha ibikorwa bya sentare n'ibyisungwa ku rwego mpuza makungu hamwe n'ibisanzwe bikorwa mu bindi bihugu kuko umurimo nyamukuru wa sentare zicungera amatungo ya leta ari wo gucimanza zerekeye ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Kutyo rero iyo sentare ikibi sentare ikimanza zerekeye amafaranga umucamanza w'iyo sentare nawe ntaba gikorera ku kiringo kanaka aca bu mucamanza w'imanza zerekeye amafaranga nkuko no muzindi sentare hari umucamanza w'imanza z'ibyaha umucamanza w'imanza z'amatati umucamanza w'imanza z'ubudandaji umucamanza w'imanza zerekeye amatati mu kazi cyangwa umucamanza w'imanza zerekeye leta n'ibisata byayo bimwe bimwe. Iruhande y'uwo murimo wo guca imanza washizeho n'ibwirizwa shingiro byo muri 2018 sentare igumana umurimo wo gusuzuma atari wo guca imanza urangurwa biciye mu gusuzuma ibijyanye n'amafaranga gusuzuma ko amategeko yubahirijwe no gusuzuma ko amafaranga ya leta akoreshwa neza hamwe rero n'umurimo wo kumenyesha inama nshinga amateka ivyavuye mu mirimo y'iryo suzuma. Integuro rero ishikirije kugira ngo iyo sentare tunganyo hisunzwe izo ntumbero shashe. Nyuma yo guhanahana ivyiyumviro kuri iyo integuro no kuyitosora inama shikiranganji yarayemeje.
Iyo nama shikiranganji yarafashe kandi ingingo zitandukanye nko kugaruza amazu yose ya leta haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu hamwe no gutangura igikorwa cyo gukura mu mazu ya leta bayabamwe kugira ngo ubuzi bwa leta buyarangurigwemo n'ubunyene dukurikire Jerome Nyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi.
Inama shikiranganji maze guca hirya no hino vyifashe mu byo yashinze harimo ibi bikurikira. Bwa mbere kugaruza amazu yose ya leta haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu. Bwa kabiri gutangura igikorwa cyo gukura mu mazu ya leta aba yarimwo kugira ngo ubuzi bwa leta buyakoreremwo. Ibyo bizofasha ubuyobozi bushasha gukorera mu ntara n'ibisata bikorera mu makomine kuronka aho bakorera aho kuguma baja gusembera no gusohora amahera aja gupanga. Ubuyobozi mu ntara gukwiragizwa mu ntara zose zahoraho kugira ngo niburundanire mu kibanza kimwe. Bwa gatatu kugira urutonde rw'amazu ya leta yose asa na yahebwe kugira ngo ashobore gusanurwa. Bwa kane kugira urutonde rw'amatongo ya leta yose kugira ngo yandikwe ashobore gukingirwa vyoroshe. Bwa gatanu kuronderera komini imwe yose itongo rifise n'imiburiburi uburinganire bw'ihegitari imwe kugira ngo rishobore kubakamwo inyubako rusange. Bwa gatandatu kugira igicapo ntunganya amatongo kugira ngo haboneke ahaja inyubakwa ahagenewe uburimyi ahaca amabarabara ahaja amahinguriro n'ibindi.
Jerome Nyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi korohereza abakenyezi n'abagendana ubumuga bakora ibikorwa bishingiye ku buhinga bwa none kuduza umuvuduko wa internet no guteza imbere inyubako ni bimwe mu byokorwa kugira igisata cy'ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none butera imbere mu Burundi. Ni byavugiwe mu nama kuri uyu wa gatanu yo guhanahana ivyumviro ku butunzi bushingiye ku buhinga bwa none mu Burundi yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta. Abitavye iyo nama babona ko ico gisata gifise intambamyi z'ubukene bw'abahinga n'umuyaga nkuba ukwiye. Ino nkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Alexis Ndayisenga.
Muri yo nama yo guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none mu Burundi yatunganijwe n'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta ku civugo twubakire hamwe ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none mu ntwaro no mu nyubako gushira habona bishyashya byo bitwa innovation haba ku masoko yo mu Burundi mu masoko yo mu karere na mpuzamakungu abari bitabye iyo nama bose bashikiriza ko ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none kikiri kigoye mu Burundi bafatiye cyane cyane ku umuvuduko wa internet aho Festus Bimenyimana yerekana ko umuvuduko wa internet mu Burundi ari kigoye bahuko n'umuvuduko dusanzwe dufise dakwiye nibyo navyo bizotuma icyo gisata cy'ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none kidatera imbere kurundi ruhande mushikiranganje ukigega cha leta Alandi Kumana avuga ko hakiri intambamye ijanye n'abakozi b'abahinga muri icyo gisata ibura ry'umuyaga nkuba hamwe n'inyubako akavuga ariko ko hakwiye kuba ibikorwa bizobafasha kwisuzuma zuma inyuma y'imyaka 3 yishura kuri ibyo bibazo by'abari bitabye iyo nama Bienvenue Irakoze umwe mu batanze ivyigwa muri iyo nama asigura ko ibitari bike biriko birakogwa kugira ngo bahangane n'ibyo bibazo
nivyo hari utwigoro tuko turakogwa kugira ngo amategeko ajeho amategeko ahwanye n'ibihe by'ubuhinga bwa none ngira mwarumvise muri ino minsi muri kuno kwezi nyine guhenze harabayeho inama shikiranganje aho binzi itegeko rimwe mu mateka hambaye cyane y'igisata cyane ukingira gukingira amadone y'umwene gihugu la protection des données à caractère personnel kimwe mu ntamba mi umuhora wa internet uzimvye canke akanovera kawa tari keza cyane tukerekana ibi bikoresho bijyanye n'ubuhinga bwa none ukungene ahiwacu rimwe nari musanga turonse ibikoresho bizimvye ni byinshi biko birangurwa
bimwe mu byasabwe gukogwa inyuma y'iyo nama harimo korohereza abakenyezi n'abagendana ubumuga bakora ibikorwa bishingiye ku buhinga bwa none kuduza umuvuduko wa internet guteza imbere igisata cy'inyubako gushyiraho amategeko agenga icyo gisata cy'ubuhinga bwa none korohereza abakora ibi bikorwa by'ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none n'ibindi
Alexi Ndayisenga tugukengurukire turangirize ano makuru muri no nkuru ivunaguye ivugwa mu nkino kubera gusivya urukino rwa kivandimwe go baye hagati y'u Burundi n'igihugu ca Zambia ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryamaze kwitwarira ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia byose byatanguye igihe ishiramwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryasaba urukino rwa gicuti ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Zambia rikaba ryaravyemeye FFB yaciye ibimenyesha no muri FIFA nabo nyene baravyemeza nkuko bishikirizwa na Elize Niyobahwe umunyamabanga mukuru wa FFB mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ariko rero ngo baratangaje cyane ningene ku munota wa nyuma bagiye bumva ngo uwo mugwi wa Zambia n'uzokwitabira izo nkino FFB ivuga ko ibikenewe byose kugira ngo ugo rukino rube yari yamaze kubitunganya nkugufata amahoteli gutuma ko abakinyi gutuma ko ibifungurwa hamwe n'ibindi byinshi FFB rero ngo yaratangaje no kugurukino kwa Rusiba mu gihe bari bamaze gukoresha amafaranga angana n'ibihumbi $200,000 by'amadolari ya Banyamerika nino ngaha rero duce turangiriza ano makuru ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza abiri ndamushimire na Eric Uwimana yari mu buhinga bw'ivyuma ndabasezerere ndabifuriza ibihe byiza ndabatumirira kubandanya mukurikira ibindi biganiro bicano kuri radio isanganiro byo bikaba bibandanya na gahwane